Murumva radio ijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Njuti zacu mwiriwe neza ne Eugenie Mukankusi basuhuza ikaze mu makuru yacu yo muri uyu mwanya. Murayakurikira kuri internet ni www.radioyacu.com. Turumvikanira no ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Ingingo z'ingenzi: imvura ivanze n'umuyaga yahitanye abana bane bari mu rusengero mu gitondo cy'ejo tariki 15 kwezi kwa 10 mu Kiyange ikibago mu ntara ya Makamba inasambura amazu. Ibyo byose byakorwa iki kugira ngo hirindwe izo mvura n'imiyaga?
Kugira icyo nitwa nka rusasuma y'imisozi y'uburere bwo gutera ku ibyo biti, bakabanza bakahamenya imbere y'uko batagwiza ibiti y'amamiliyoni n'amamiliyoni, ugasanga yikura aho yatewe na ubona.
Uwo ni Joachim Ndayiherekeje, hashinzwe kugwiza amashyamba no gukingira ibidukikije mu ntara ya Makamba. Mu burasirazuba bwo hagati, ibitaro byo mu ntara ya Gaza byatangiye kurengerwa n'umubare munini w'abakeneye kuvurwa mu gihe Israeli yiteguye kugabayo ibitero byo ku butaka. Nyuma y'ibitero by'umutwe wa Hamas wagabye muri Israeli mu cyumweru gishize n'ibitero by'amabombe Israeli yateye mu ntara ya Gaza, abantu bakomeje bakoze imyigaragambyo mu bice bitandukanye byo ku isi yo gushyigikira abanyayisraeli n'abanyepalestina. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko umupaka wambukirwaho hagati ya Gaza na Misiri uzongera gufungurwa, ariko igihe uzafungurirwa ntikirasobanuka. Ni mu gihe umuryango mpuzamahanga ONU watanze impuruza ku bantu bamerewe nabi bari mu ntara ya Gaza. Fide Niyongabo arakomeza inkuru.
Ubuzima bubi abanyapalestina babayemo mu ntara ya Gaza bwatewe n'ingingo ya leta ya Israel isaba ababa mu gice cyo mu buraruko bwa Gaza kuhava imbere y'uko Israel ikora ibitero muri ako karere. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken kuri uyu wa mbere yatangaje ko leta ya Amerika iri gukorana na Misiri na Israel hamwe n'ishyirahamwe ONU kugira imfashanyo ishobore kwinjira muri Gaza kandi ishikira abayikeneye. Yabitangaje nyuma y'uko agendeye n'ibindi bihugu bitari bike byo mu karere ko mu buseruko bwo hagati. Anthony Blinken kuri uyu wa mbere mu butumwa ku rubuga X yatangaje ko mu kiringo c'iminsi mike irangiye yagiye muri Israel, Yordania, Bahrain, Qatar, Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, Arabia Saudite na Misiri. Yavuze ko iby'abategetsi b'ibyo bihugu bamubwiye byerekana ivyiyumviro basangiye n'abategetsi ba Amerika kubijanye n'ivyokorwa kugira ingwano ntikwiragire mu karere, hamwe no kubijanye n'imigambi yo gukingira ubuzima bw'abanyagihugu ataco bazira no gushikiriza imfashanyo abayikeneye mu ntara ya Gaza. Kuri uyu wa mbere, biro vy'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu vyatangaje ko atamasezerano ahari yagahengwe yorekurira imfashanyo kwinjira mu ntara ya Gaza n'abanyamahanga kuyivamwo.
Tukiri mu burasirazuba bwo hagati, ibitaro byo mu ntara ya Gaza byatangiye kurengerwa n'umubare munini w'abakeneye kuvurwa. Ni mu gihe kandi Israel yiteguye kugabayo ibitero byo ku butaka. Inkuru mugezweho na Oriane Itangishaka.
Kuri uno munsi wa mbere, abanyepalestina bari mu ntara ya Gaza mu bitaro no mu nyubako z'amashure barageramiwe cyane. Bariko bararondera aho bahungira mu gihe basanzwe bari mu ikena ry'imfungurwa n'amazi. Abantu barenga umuriyoni bamaze guta ingo zabo inyuma y'amakuru y'uko Israel igiye kurungika abasirikare bagwanira ku butaka mu mugambi wo gusambura umugwi Hamas, inyuma y'uko umaze igihe ugira ibitero mu bumanuko bwa Israel. Mu gihe bipfungurwa n'amazi bigenda bibura, abantu bose bahanze amaso akarere ka Rafah ku mupaka wa Gaza na Misiri, aho ibimodoka binini bihagaze birindiriye kwinjiza imfashanyo abantu bakeneye cyane. Ivyo bimodoka birindiriye ko haba ibiganiro vy'umwumvikano wo guhagarika intambara kugira vyinjire muri Gaza, hanyuma abanyamahanga nabo bahabwe uburenganzira bwo kuvayo. Abanyepalestiniya amajana n'amajana bahungiye mu nyubakwa za ONU babeshejweho n'amazi adashika ku iritiro kuri umwe umwe ku munsi. Abayobozi b'ibitaro bagabishije ko ibikorwa vyabo bigeze aho umwansi ashaka. Ni mu gihe ivyuma bakoresha igihe umunyagankuba udahari harimo ivyo abagwayi bahemeramwo n'ibishigwamwo inzoya zavutse hatageze bisigaranye ibitoro by'umunsi umwe gusa. Bavuga kandi ko imiti yoyo isa niyaheze.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nyuma rero y'ibyo bitero umutwe wa Hamas wagabye muri Isirayeli mu cyumweru gishize, n'ibitero by'amabombe Isirayeli yateye mu ntara ya Gaza, abantu bakoze imyigaragambyo mu bice bitandukanye by'isi yo gushyigikira abanyayisirayeli n'abanyepalestina. Mu mujyi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa Los Angeles naho abantu bagiye mu mihanda bajya gukora imyigaragambyo bashyigikira abanyepalestina n'abanyayisirayeli. Abo rero bakoze imyigaragambyo na bayahudi bari inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inkuru tuza kubagezaho ku buryo burambuye mu makuru ya cataha. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka dushimire bagenzi bacu Oriane Itangishaka na Fidel Niyongabo batugejeho amwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ibiganiro byacu rero birakomeje, mushobora kandi no kubikurikira ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com, YouTube na Facebook ni VOA Radio Yacu. Mu kanya gato cyane na makuru yo mu biyaga bigari bya Afrika. Uko nayo mbabwiye rero tugiye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika duhereye mu Burundi. Imvura ivanze n'umuyaga yahitanye abana bane bari mu rusengero mu gitondo cy'ejo tariki 15 ukwezi kwa 10 mu Kiyange ikibago ni mu ntara ya Makamba. Muri iyo ntara nyirizina Ibururi hari inyubakwa zasambuwe n'imvura. Inkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye ifatanije n'inshuti zayo mu Burundi, murayegezwaho na Thierry Vendayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Mugitondo cyo kwa 15 z'ukwa 10 mu Kiyange cha Kibago mu ntara ya Makamba, imvura yarakuvye kandi itariherutse kugwa. Hari mu gihe abana bari mu masengesho yo mu gitondo ku isengero rya Pentecote mu Kiyange. Ubwo rusengero rwari rwubatse mu matafari aturiye kandi inkingi zago zari ziri mu ibyuma. Rwari rumanikishije ibyuma rusakajwe n'amabati, ariko ni rwari rwarangira kubakwa. Nkuko biri mu migenzo y'abaporoti ba Pentecote, mu gitondo habanza misa y'abana. Mu gihe rero bari mu masengesho hatanguye kugwa imvura irimo umuyaga mwinshi isambura amabati ihitanisha ibyuma byari bisakaje iryo sengero. Impome z'ubwo rusengero nazo nyene zari zubakishijwe amatafari aturiye n'ubudongo bw'ibivu nazo zarasenyutse. Byatumye rero abana batatu muri 60 bariko barasenga bitaba Imana, abandi 15 barakomeretse baca bajanwa kuvurirwa mu bitaro bikuri Makamba. Ayandi masengero tu yaho nyene mu Kiyange yarasambuwe niyo mvura yarimo umuyaga. Abarongoye zone Kiyange bamenyesha kandi ko hari amasomero 8 yagurutse, amazu 39 nayo arasambuka. Hari kandi inzu y'isoko ya Kiyange yasambutse, amabati y'ivuriro rya Kiyange arononekara. Ibindi byononekaye na mahegitari 21 y'imirima y'ibitoke, ibikoti, ibigori n'ibiti byinshi byaguye ku mazu harimo icayita umwana mu gihe yarekarajabuka ibarabara. Muri komine ya Mabanda isomero rimwe igikarinzi ryaragurutse. Mu Kayogoro baharura amazu 11 yaguruwe n'umuyaga mu mazone ya Dunga na Butare. Nyanzarake nayo nyene yarashikiriwe mu ijoro ry'uyu wa 15 buca ari ku wa 16. Abajeje ntwaro bazindutse baharura amazu 15 yaguruwe n'umuyaga. No ku mugwa mukuru wa Makamba hari amazu 3 yagurutse. Muri ibyo bice by'intara ya Makamba bati imvura idutasuriye nabi. Abantu hafi 300 nibo bakozwe ko n'ubwo ruvura, nayo abarenga 100 bakaba batagiraho bakika umusaya bagasaba ko bose rukwako. No muri komine ya Bururi igasanze nikagwa na Kavumvu imvura irimo umuyaga mwinshi yaraguruye amasomero 3 n'akazu kasugumwe itwara kandi ibisakazo by'isengero rya Pentecote riraho nyene igasanze. Mu Kiyange Makamba inyuma y'iryo sanganya ababa hafi y'urusengero rwabomotse bashiye bashwa baduka barakura amatafari yari yasenyukiye kubana ibyuma n'amabati ibyari byabaguye ko barashobora gukiza 15 bari bagihema baja kuvurirwa mu bitaro bikuru i Makamba. Gushika mu gitondo cy'uwa 16 abajejwe intwaro muri komine Kibago bari bagiharura ibikenewe kugira ngo batangure gusaba ko bagize ibyago bogarukirwako. Mukukuru kera ajejwe gukingira no kugwiza amashamba n'ibiduki kije ma makamba asigura ko iyo miyaga ari imwe mu nkurikizi zo guhonya amashamba makamba. Ati kera hari amashamba menshi agizwe n'ibiti mu bice bya Kibago na Kayogoro, ariko ubu barayahoneje bayacamwa makara canke bakayaturiza amatafari. Joachim Ndayiherekeje.
Akarorero muri za Kiyange Kibago kera hari amashamba cimeza nawe ntana kimbe kiriho.
Kubwo mukukuruke gusubira kugwiza amashamba ni wo muturama ari kubabanje kumenya aho bikenewe.
Muri uwo mugabe munini yena ariko ndavuga wo gutera amashamba. Kintu cambere ubanza kugira icyo nitwa nka rusasuma y'imisozi y'uburere bwo gutera ku ivyo biti. Bakabanza bakahamenya imbere yuko batagwiza ibiti y'amamiliyoni n'amamiliyoni ugasanga giye kurabaho yatewe naho ubona.
Abanyagihugu nabo botera udutara duto duto tw'amashamba mu matongo yabo canke bakagwiza ibiti bibana n'indimo. Abajije gukinga ibiza n'isibe mu ntara y'amakamba nabo bati abanyagihugu bumvirize impanuro z'ababarongoye.
Kubahimiriza dusaba abajeje intwaro guhimiriza bene gihugu barongoye kugira ngo babandanye bagukingira isi na cyane cyane muri izo byo gukimika ku bihugu tukambika imitumba bakayambika isi kugira ngo bashobore kwegeranya amazi y'imvura kuko cyane cyane niyo akunda kunona nk'imirima yabo bagasanga yatwaye imirima yakukumbya imisozi mbenije. Akajambo nohereza ko nuko abene gihugu babandanye bazaba rumviriza impanuro bahabwa n'ababarongoye mu bijyanye no gukinga ibintu.
Mu gisata kijejwe inyubako mu ntara ya Makamba Obuha, Celestin Nibasumba asigura ko iyo nyubako y'isengero ya Panekote mu Kiyange ishobora kuba yubatswe harimo utunenge. Ati mu bisanzwe iyo hageze kubaka inyubako izokoraniramwe abantu benshi bene yo bo kwituye abahinga bo muri ico gisata Obuha bakabafasha kugira ngo bubake habanje gukogwa ibyigwa, ariko siko byama byagenze. Kubijanye n'amakenga kw'amazu y'amagorofa ariko arubakwa mu mitumba azo hava nayo abomoka kubera atabuhinga bukwiye bwakoreshejwe, Engineer Celestin Nibasumba arahumuriza ko inyubako nk'izo bazikurikirana bakaraba ko n'ibikoresho byo kuzubaka bikwije amategeko. Ku rubuga rwiwe rwa X urongoye igihugu cy'u Burundi Varsito Ndayishimiye nawe yagize ati twakiranye umubabaro inkuru y'imvura y'isegenya yaguye uwo munsi mu ntara ya Makamba muri komine Kibago igahitana amasengero, amazu, amashure n'imirima. Turahojeje cyane imiryango yabuze ababo abakomeretse, tubifurije gukira vuba. N'urongo y'umugambwe SNDDFDD ndi kuri yo Reveriano yahojeje imiryango yagize ibyago ati uko twamye turangwa n'umutima w'urukundo muri SNDDFDD mpagarariye abagumya banga gushigikira bene wacu muri iki gihe. Mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Makamba naho bariko baragerageza kuraba ukugena ibyigwa bitohagarara ku banyeshure amasomero yabo yononywe n'iyo mvura.
Arakoze Thierry Ndayishimiye kuri inkuru ijwi rya Amerika yateguye ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari tuyakomereze muri Kongo, aho imwe mu miryango itegamiye kuri leta mu burasirazuba bwa Kongo hamwe na ambasade y'Ubuholandi muri izi mpera z'icyumweru bakoresheje ikiganiro gihuriwemo na bazagira uruhare mu matora. Muri abo harimo abahagarariye komisiyo y'amatora. Aria Sankadarius araduha inkuru irambuye.
Smith Etumba, umwe mu bateguye inama yavuze ibyibandwaho.
Nous savons tous que les élections chez nous ont toujours des circonstances mitigeuses.
Muko tubizi amatora yose aba muri Congo ntabwo aburamo urugomo n'ibindi bibazo bitandukanye bihuye n'ibisubizo atanga. Aha turi kuvugira inyungu z'igihugu, ni nayo mpamvu mubona ko abatumiwe ari benshi.
Mu
mezi hafi atatu aya matora asigaranye abasesenguzi n'abaturage bakomoka hirya no hino mu ntara ya Kivu ya Ruguru, cyane cyane Masisi na Rutshuru baracyashidikanya. Nyuma y'inama y'ubukangurambaga abavuganye na Radio Ijwi ry'Amerika berekanye ko niba guverinoma ya Congo ikomeje gutanga icyizere ko amatora azaba mu gihugu cyose, ikibazo cy'umutekano muke, kwigarurira uduce tumwe tw'intara na mama 23 n'imirwano ya buri gihe bigaragara ko kuzaba imbogamizi nini. Jean Claude Ndayisenga ni umwe mu bakuwe mu byabo akomoka Rutshuru yari muri iyi nama.
Tureba ko bigoye kugira ngo tuzatore natwe igihe nikigera, kuko abenshi muri twe nta ndangamuntu bafite. Turukure iminsi iri kugenda igihe kirashize, na bitewe n'icyo gikureba igihe kiri kugenda vuba vuba kiri kwihuta, twe tureba ko nta mizere dufite kugira dutore.
Dr. Denis Mukwege, umwe mu bakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ukomoka mu burasirazuba bw'igihugu, yagaragaje ko amatora ari uburenganzira bwa buri muntu. mugihe yavugaga muri inama biciye mu ikoranabuhanga rya video. Dr. Denis Mukwege yahamagaye abaturage bo mu burasirazuba bwa Congo guha amaso leta yabo bakareba ibyo ikora. Icyifuzo cye nuko aya matora atanga ibisubizo by'ukuri.
Tubye abanyekongo gusa niba batishimiye uburyo aya matora ari gutegurwa ntibayange. Nyuma y'amatora nibabona yuko amajwi batanze atabonetse, bafite uburenganzira bwo gukora impinduramatwara bubahiriza amategeko. Ntitwakumira ko twongera gusubira mu byabaye mu mwaka w'2018 kuko nta kamaro aya matora yaba agifite.
Muri inama abahagarariye amashyaka ya politike ahuriye muri Union Sacre ishyigikiye Perezida Felix Tshisekedi basaba abaturage kwitonda bakagira leta icyizere. Gikibira n'uwo mu ishyaka rya Union pour la Nation Congolaise riyoborwa na Vital Kamerhe yabyijwe irya Amerika ko abanyekongo badakeneye gushidikanya. Kuri we uko Perezida Tshisekedi yagiye kwiyandikisha kuri komisiyo y'amatora mu cyumweru gishize ni ikimenyetso kinini kigaragaza yuko amatora azaba mu kwezi kwa 12 kandi mu gihugu cyose.
L'Union Sacrée, c'est les membres décident.
Niba Union Sacré yatoye Perezida Felix Tshisekedi nuko imufitemo icyizere. Icyo nasaba abanyekongo ni ukwitonda gusa bakarindira ibisubizo by'aya matora kuko hari uwundi ushobora kugira amahirwe akayatsinda.
Magi Masumbuko wahagarariye komisiyo y'amatora muri iyi nama akaba ari nawe wari ukenewe cyane muri iki kibazo yongeye ku byo by'ikibira yavuze ariko yongeraho ibyiringiro mu cyifuzo cya Seni ati
Seni iri gutegura amatora neza mu buryo buri muntu wese ari bunezerwe. Tuzi yuko mu duce tumwe tw'Imasisi na Rucuru hariyo hari ikibazo ariko dufite icyizere ko bose bazatora. Icyo twifuza ni uko aya matora abaho mu munezero.
Uko yageraga bwa mbere mu mujyi wa Goma, ambasaderi w'igihugu cya Hollandi yifuza kubona muri Congo habaye amatora atavuyemo ibibazo nk'uko bikorwa mu bindi bihugu. Angel Samura
dufite ibiro bishinzwe gufasha igihugu cya Congo mu byerekeye ikibazo cy'amajyambere n'umutekano hano mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Amatora muri Congo ni ikibazo gikomeye cyane, ubu turi bufatanye na guverinoma kugira ngo aya azabeho mu buryo bukwiye.
Muri Congo hari inkuru ebyiri zigezweho zivugwa hose mu gihugu. Ya matora ni imirwano mu burasirazuba. Bitewe n'iyi mirwano abaturage benshi bakomeje gushidikanya bavuga yuko badafite icyizere ko guverinoma yayirangiza mu mezi hafi atatu asigaye igacura abakuwe mu byabo no kuhateganya amatora. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Adia Sankadarius, urakoze. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje guhera hejo kuwa kabiri kuzageza kuwa gatatu w'iki cyumweru. Ubushinwa buzakira inama ya gatatu mu mugambi wiswe Belt and Road Initiative. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yatangiye uwo mugambi ufite agaciro ka za miliyari z'amadolari amaze kugera ku butegetsi mu mwaka wa 2013. Uwo mugambi ugamije guhuza uturere twa Aziya y'Amajyepfo, Aziya yo hagati, ikigobe cy'Abarabu, Afurika n'Uburayi biciye mu mayira yo ku butaka no mu mazi. Na akahe kamaro uwo mugambi wagize mu mahanga by'umwihariko ku mugabane wa Afurika? Nibyo Fide Niyongabo yaganiriyeho mu kiganiro muri Isanga na Professor Lionel Remesha wigisha ibyerekeye ubucuruzi mu mahanga muri kaminuza ya Alliance International mu mujyi wa San Diego muri leta ya California ni naha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Aravuga kamaro umugambi Belt and Road Initiative wagize mu bihugu bitandukanye byo ku isi ariko cyane cyane ku mugabane wa Afurika mu myaka 10 ishize umaze ushyizweho.
Uyo mugambi wa Belt and Road Initiative igihe watangura imyaka 10 heze mu 2013 nkuko mwabimenyesheje nuko uyo mugambi leta y'Ubushinwa batoye umugambi wo gushyira amahera yabo uyashyira mu nyubako bazofasha mu bintu cyane cyane mu bintu by'ubudandaji, bagafasha mu kubaka amabarabara, kubaka amagari ya moshi, kubaka amaporo, kubaka za aeroporo cyane cyane no gufasha mu bintu bya telecommunication byo guhanahana amakuru. Ibyo byose uyu mugambi bifuza yuko bakubwira bashobore kugura uyundi muhora wabo wo gutuma bongereza aho bashorera ibintu bakora cyane cyane, kandi ikindi naco no gufasha kongereza ubutunzi bwabo.
Muravye Afrika muri iyo myaka 10 umugambi umaze turazi ko Bushinwa bukorera cyane mu bihugu bitari bike byo muri Afrika muri uwo mugambi nyene ujanyirizo nyubako z'ibintu bifasha mu budandaji nk'amabarabara ibiraro ibibuga by'indege amagari ya mosh n'ibivuko hakozwe iki muri Afrika muri iyo ntumbero.
Ego muri iyo migambi hariho ibintu byinshi byubatswe muri Afrika eka no muri Aziya, ariko icyo benshi batari biteze nuko kubera ntibavyubaka ku buntu ibihugu birafata madeni hanyuma bakavyubakira. Mu bisanzwe ibihugu byinshi uko bari baribajije yuko ayo madeni bayafashe, kenshi imigambi nk'iyo bipfuza yuko baje nko kubaka amabarabara cyangwa ayo magari ya moshi boshobora no gufata amakompanyi yo muri ivyo bihugu nabone bakabaha amakontra bagafasha nabone kubaka bakabazanira ubuhinga bwabo bwo kubaka, ariko bagashobora no gukoresha abakozi benshi bo muri ivyo bihugu bigafasha no kuronderera akazi abanyagihugu. Ibihugu byinshi niko bari babibonye babyibaza, ariko henshi siko byagenze kuko muri uyo mugambi ego leta y'Ubushinwa yarabaha amadeni ariko amakontra manini manini nibo baca bakanabyiyubakira bagakoresha abakozi bakeye lokale. Ibihugu byinshi rero kungene byari byiteze ko byohakura koyoko ntibyabaye nk'uko bari babyiteze, ariko izo nyubako zarabaye. Ariko ikindi naco batanguye kubona ubu haheze imyaka irenga 10 byinshi byarabaye, harabaye n'iki kiza cya COVID cyabaye. Ibihugu byinshi byahasinzikariye mu bintu by'ubutunzi, hariho rero ibihugu byatanguze biragira ingorane ukungene bashobora kuriha ayo madeni bafashe ku rwego rw'igihugu.
Urashaka nka kuvuga nk'igihugu cya Zambia, hariho na Kenya na Ghana.
Egome igihugu nka Zambia baragize ingorane ku budashobora kuriha neza amadeni, hanyuma barashobora kubatwara ikibuko imyaka ishika 99 cyane naho hari muri Sri Lanka. Muri Sri Lanka niho byagenze gutyo, ariko icyo rero ni ikintu gica kiba ingorane kuko mu bisanzwe ibihugu byinshi ntibyari byiteze yuko bidashoboye kuriha amadeni bashobora kuba barabamera nk'aba batwaye ibyo bubatse by'agateganyo bikitwa ko bagomba babimanaging, ariko nk'imyaka bakumvikana imyaka bashobora kubikoresha kugira bakuremo amahera yabo. Ariko usubiye kubiraba nuko urumva muri icyo gihe ibihugu birashobora kwahombera, kandi mu bihugu byinshi abanyepolitike ntibabikunze kuko ibyo ntibari babyiteze ko ariko bizogenda.
None ko mu batumiwe ibihugu byo muri Afrika bitari bike byatumiwe muri iyo nama izoba mu ndwiza i Beijing kuri uwo mugambi Belt and Road Initiative, ni ikihe kubwanyu mubona nk'abanyafrika bogenda bavugirayo nk'ivyo bibazo byose mwako muravuga bakabishyira habona?
Ego icyiza ni uko uyo mugambi ibihugu kimwe kimwe urabona ibihugu byose ibyo igihugu kimwe kimwe gikeneye nibisha n'ibindi bihugu, kandi urabona muri Afrika hari ibihugu birenga 50. Ariko kenshi nuko ibihugu byinshi iyo bigiye nko mu banama nk'ayo canke bariko barumvikana imigambi, ikintu gikomeye nuko igihugu cyacu cyose cyama cibuka imigambi yacu niyo giteza imbere ku bwacu, kuko ibiteza imbere ikindi gihugu birashobora kudateza imbere birashobora kuba bidakenewe mu kindi gihugu. Nicyo bituma hageze nk'amadeni bandika ku bihugu cyanke izo nyubako bakaraba ko izo nyubako z'ukuri iterambere rizozana ku gihugu, kuko hari igihe hashobora kuba inyubako ugasanga tuvuge nk'ubu baraguze harakenewe kubaka ibarabara rinini mu ntara kanaka, ariko ugasanga ego barafashe ideni n'amahera menshi, ariko ugasanga mu isanzwe n'iryo barabara rikoreshwa nta n'ibidandazwa bihaca. Ariko nk'iryo deni hakubaka irindi barashobora kuza bakavuga ibarabara rihora rica ko ibidandazwa tuzi ko byamye bihaca, akaba ari ryo bashanura bakongereza kugira bayashyire mu kintu bazi ko iryo deni rizoshobora kuriho. Ko kenshi aho ingorane zabereye kandi si vy'ubu, kuko na kera harigeze kuba ibihugu byinshi igihe za World Bank zatanga amadeni ibihugu byinshi byarahagiriye ingorane naho ne bidashobora kuriha amadeni hanyuma bafatira umugambi wo kubafutira amadeni ariko nibo cyafata uko yuko bizera yuko amadeni bafashe ku Bushinwa bizoyafuta nicyo gituma ibihugu rero birakwiye kwiga neza na neza bakavuga iri deni dufashe naho ryo bari ry'imyaka 40 ni deni dufashe ku rwego rw'igihugu kandi ni deni rizotezwa kuriho icyo kintu rero ni ikintu kiba gikomeye cyane kuko abari deni ry'igihugu si uwo abasinye iryo deni abarifashe ariko ari deni ry'igihugu batiteze
tuza ku mirongo ya telefone dufite Marcel uratumva
yego ndabumva neza kandi ndabaramukije
turakuna mukije uri he Marcel
ndi Kigali mu Rwanda ndashaka kubaza ikibazo mutumirwa cyangwa se niba kiri abakinterera n'asinze ariko ni ikibazo birebye bino bihugu byacu bya Afurika ibihugu bya Buraya n'ibyo muri Aziya ariko nakomeye isanga ari byo byose bihanze amaso Afurika ku buryo urumva ngo habayeho inama y'Ubushinwa na Afurika inama y'Urusiya na Afurika Amerika Uburayi bikagenda ariko nguko ku buryo ubona ko bameze hari nk'abashaka kuyigabana bundi gusa ariko mu yindi sura uko byakozwe mu myaka yabanjirije basohokuru bashije bajyanwagaho iminyago mu bukoloni none nkaba nibaza impamvu Ubushinwa bukunda kwiye hirya no hino mu bihugu bya Afurika ntabwo kwaba ari uko bo baza bakazana umutahe bagashyirwa ibikorwa by'iterambere mu bihugu ariko ntibinjire mu butegetsi bwite bwa leta ese aba ariyo turisi bakoresheje kuba uyu munsi Amerika ntacyo kivuze muri ibihugu bya Afurika ku buryo usanga Abashinwa bari hafi ya bose ibihugu bya Afurika bifite ideni Ubushinwa aho bakaza bakishorera umutahe bagakorwa ibikorwa by'iterambere noneho ntibinjire mu butegetsi bwite bw'amaleta basanzweyo ntabwo yaba ariyo turisi Ubushinwa bwakoresheje bukaba bumaze kumera nk'abyegaruriye Afurika mu bijyanye n'ubucuruzi uwo muhinga mwatumiye ideni tugira ngo atubwire
ndabashimiye Marcel
murakoze
mumwishure Marcel Mutumire
ego murakoze cyane Fidel nkuko twabivuze kare aya madeni Ubushinwa bwahaye ibihugu ntibwabihaye ku buntu uko kutanga ideni uko ngene byungukira Ubushinwa nuko iryo deni rizosubizwa litezwa gusubizwa kandi ariko n'inyungu urumva aho igihugu cy'Ubushinwa cungukira nuko bararonse aho bashobora guha amadeni bakanabungukira kuko ico kintu gikomeye kuko Ubushinwa ingorane bari busanganywe nuko bari bafise amahera menshi kwere ibintu badandaza ibintu bakora bakadandaza mu bindi bihugu cyane cyane muri Amerika no muri Europe eka no muri Afrika ariko barabona yuko amafaranga baronka ni menshi amahera baronka ni menshi icyo gituma bashaka aho bayashira kugira bayagwize mu guha rero amadeni y'ibihugu bikabasubiza ku nyungu icyo ni kintu gikomeye ikindi naco nuko ibyo bashize muri aya mahera imigambi bashize muri aya mahera ni imigambi nabo nizobungukira
murakoze dufise haba kubaho Norbert uratumva uri he ufise ikibazo baza ikicyumviro shikirize ubushikirize
nago rero mishanganye matsiko neza wansubira numva ugake
turiko tuvuga ku nama izoba mu ndwiza mu Bushinwa y'umugambi w'ico gihugu witwa Belt and Road Initiative ugejwe kuteza imbere ubudandaji ku isi biciye mu mayira yo ku butaka no mu mazi inyubako ifasha ubucuruzi ku isi gutera imbere turiko twibaza rero ko ibyo hari cyo biriko birafasha muri Afrika ku Bushinwa biko burakorera henshi muri Afrika muri zo nyubako
yego yese reka mbere na mbere manze ndashimira nk'ibyo bya Amerika ko bamwateguye nsanganya matsiko
murakoze
shimire no mutunerwa ariko Ubushinwa buriya ni ikintu cyiza kandi gikomeye kimaze gufata intera ku isi hose ariko cyane cyane muri Afrika ibaza ni rero ubucuruzi bwo mu Bushinwa ni gute buzafatanya wenda n'ibindi Afrika kugira ngo ubugende neza ibaza ni se ubucuruzi buzorohera ubucuruzi bw'Abashinwa buzorohera Afurika wenda kuba bagenda n'imigabane
umutwe yaganire ntabwo tubashije kubaha igisubizo kuri icyo kibazo cy'umukunzi w'ijwi rya Amerika ariko mushobora gusanga ikiganiro cyose kuri www.radioyacu.com no ku zindi mbuga zacu naha rero dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha mwakoze mwese kudutega amatwi ku buhanga bw'ibyuma Nadia Taha na Cornelius kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi mugire ibihe byiza.